Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu hano i Washington DC, muzindukanye na Diana Nininahazwe. Muti twabateguriye kinone mu gatondo kuno wa gatandatu nkuko bisanzwe iminsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini asekurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru tuyahere mu Burundi aho bamwe mu banyagihugu ba mu mihingo itandukanye basaba kuronswa amazi meza kugira ngo bashobore guhangana n'ikiza c'ibihara vy'inkende. Ibiharuro vy'abandura ico kiza mu Burundi bibandanya kuduka. Wanyuma ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko bwasanganye ubwandu n'uwo mu ntara ya Ngozi. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ico kiza cakaranda kingende mpox cemejwe na leta ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida kuva ku igerekerezo rya 25 ukwezi kw'indwi uno mwaka. Ni nyuma yo kubeshuza ubujeje w'amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka Bururi ko hari abantu batatu bari ku musego bagwaye iyo ngwara. Inyuma yo kwemeza ako karanda umushikiranganje Redwine Baradahana ajejwe w'amagara y'abantu asaba Abarundi mu manama atandukanye abagabisha kubahiriza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda nikagume karandagata.
Kubera harimo kijanye no guhimiriza abene gihugu kugira ngo twikingire ukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, gukoresha imiti yo kwihanagura mu minwe bimwe twita abadezinfekta, kutegerana cyane igihe turi nko mu masengero, mu masoko cyangwa mu bindi bikorwa, mu mashure, tukagerageza gutandukanya nka kumwe twabikora muri corona kugira ngo tureke kwanduzanya.
Ako kama ariko ntikariko karubahirizwa mu bibanza byo mu mihinga itandukanye bihuriramo abantu benshi. Mu isoko ya Kotebu mu gisagara ca Bujumbura naho haribonekeza indobo ku bwinjiriro bumwe bumwe bw'iryo soko usanga atamazi arimwo. Abakorera muri iryo soko bavuga ko bafise ubwoba ko ako karanda gashobora gutema gatongora.
Ntibyoroshe na gatoya kubera umwe wese yinjira uko ashatse, yavuye nta himiriza rihari rikomeye. Uravye nko mu yandi masoko nko Passion usanga bakaraba neza, hasanga hari nk'umuntu ariko mujyango uwinjiye adakarabye akamugaragakaraba. Abantu baranamukanya gose kandi uravye mbere ico kizo menga nta nico kibabwiye.
Ibintu byo gukaraba biratugoye cyane
no gukuramukanya, twebwe usanga twibagiye tukaramukanya tugaca tubura n'amazi yo gukaraba.
No kubituro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura bihagararamo imodoka rizunguruza abantu akamba kumushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ikariko karubahirizwa. Uyu numwe mu ngenzi yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Nga muri parike ngurabana nta hantu wotse urakaraba kenshi hariyo. Karubazi uko bari bazanye amabombo bakagira nga aye ku murongo abantu bakaza barakaraba ubu nta bihari. Bategerezwa gukorana ko mukurira. Urumva yuko kubyikingira ntibiba bigekonze.
Ahandi abahakoreye basabwa gukurikiza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda k'inkende nikabandanye karandagata. Ni mu mashure igitega ku mugwa mukuru wa politike haharugwa amashure menshi yisumbuye afite uburaro bw'abanyeshure. Abarongoye amwe muri ayo mashure bavuga ko ubukene bw'amazi butazoborohereza gukora isuku neza abanyeshure nibava mu buruhuko. Ariko ku ishure ryisumbuye gitiriwe umutagatifu w'ubwitonzi aho nyene igitega Patrice Simoni Nzigirabajya arirongoye yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ku ishure arongoye atakibazo bazogira.
Turazi kugwaruka ruzoshika hano rukumburanye cyane gose rukeneye kugwana munda. Ariko tuzogerageza dutangure tubasigurire tubibutse kandi twizeye ko bizogenda neza. Twebwe twaragiriwe ibakwe turaronka abagira neza badufasha gushiraho ayandi mazi twisangije ya forage. Nibaza ko atakibazo kidasanzwe tuzogira cy'amazi mu byerekeye isuku iyo ayo ya regide zataje ayo yuwacu arashobora gukora.
Kumbi bezimwe mu Burundi buhana n'ibindi bihugu amabwiriza y'isuku mu ntumbero yo guhangana n'akaranda k'inkende mpox naho nyene ntari karakurikizwa. Abaca ku rubibe rwa Gatumba ku rubibe Burundi buhana na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo bavuga ko birenganira ukuri kwamye. Basaba ko bushirwaho byangombwa kugira ngo ntibafatwe n'ako karanda benshi bavuga ko kaje kava muri Congo.
Jabuka najabuke muri yo ndwiheze sinakaravye umuntu yigira uko nyene kubera atabintu bihari umuntu yo karabiramo
je ntamaze nigeze mbo naciye ngenda ngira ndahacangaruka amazi nigeze mbo ayo mazi bo yazana tukaza kurayakara
bitwa yumvise kuyateye gusa igihari ni uko bodufasha bakazana ibikoresho bakazifashira mu amazi n'amasabune tukadafika karaba ku mwanya
nishira hamwe sema buri vugira abagwayi mu Burundi ntibabona ko leta ikwiye gutorera umuti cyo kibazo cy'ubukene bw'amazi kuko isuku ridashoboka ahatagira amazi Serge Nshuti ajeje ubisata cyo kumenyesha amakuru muri sema bo
ariyo tugahimiriza abarundi bose ndetse n'abanyamahanga baba muri kino gihugu cyacu ko bogerageza bakaza barubahiriza impanuro cyanke ingingo ziba zafashwe n'abajejwe amagara y'abantu kuri leta nayo turayisaba ko yogerageza mu bihingo itandukanye na cyane cyane nko mu bisagara aho usanga hari ubukene bw'amazi bakakwiragiza amatangi y'amazi kugira ngo aho bishoboka abantu benshi baze bararonka ingene baronka amazi yo gukaraba
kuva ku karanda kemejwe na leta y'u Burundi ku igenekerezo rya 2025 kwezi kw'indwi uno mwaka w'2024 ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bumenyesha ko abarenga ku ijana aribo bamaze kwandura ku karanda benshi nabo mu gisagara cya Bujumbura umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu asaba uwo wese abonye ibimenyetso bya ku karanda kwihutira kuja kwa muganga kandi ko kuvugwa ari ku buntu
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda aha muri Amerika Vice President Madame Kamala Harris yifatiye mu gahanga Donald Trump yahora President wa Amerika akaba ari nawe mukandida President ku ruhande rw'umugambwe w'aba Republika mu kiganiro ciwe ca mbere yatanze kuri televiziyo ya Amerika CNN kuva yemeye kuzoserukira umugambwe wa Democrats mu matora Madame Kamala yanebaguye cane ivyumviro vya Donald Trump na cane cane kwijanye n'abimukira hamwe na politike yiwe kuri Israel inkuru yateguye ni ijwi rya Amerika Muchongereza mwishikirizwa na Pierre Claver Niyonkuru
Kubwicegera cyo mukuru w'igihugu cha leta z'umwe za Amerika Kamala Harris harageze ko icyo gihugu cibagira burundu intwaro ya Trump mu kiganiro cari kirindiriwe n'abantu benshi kuri CNN Harris yatangaje ko Trump yagerageje gucanishamwo abanyamerika yabivuze ari mu rugendo rwo kwiyamamaza muri leta ya Georgia imwe muzikomeye mu bumanuko bwa Amerika kubwo umukandida w'abademokrata ashiri imbere umwumvikano muri politiki hamwe yotogwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu vyo bavyiza ashize muri leta yiwe umushikiranganje aturuka mu mugambwe bahanganye w'abarepublikani kubibazo nkora mutima ashiri imbere Kamala Harris yavuze ko niyatorogwa atazohagarika umugambi wo gucukura ingufu z'umuyaga nkuba urimo ubumara naho abakingira ibidukikije babigwanya kuri we Amerika irashobora kuhakura ubutunzi bukomeye Harris yavuze ati reka nsubire kubigaragaza mu mwaka w'2020 ndiko ndiyamamariza mu kibanza cicegera cyo mukuru w'igihugu sinigeze nanka umugambi wo gucukura ingufu z'umuyaga nkuba urimo ubumara n'ubu sinzigera nankiriza uwo mugambi Icho gisata ni nkora mutima cyane cyane muri leta ya Pennsylvania irondegwamo amajwi menshi kuko gihakazi na mikoro ku bantu benshi kuvyerekeye abimukira ingingo isanzwe ivugwa cyane n'uwo bahanganya Donald Trump Harris umugore w'imyaka 59 abona ko abinjira baciye mu nzira zitemewe n'amategeko bashobora kubangamira umutekano wa Amerika mu bikogwa by'iterabwoba naho kare yarafise ingendo ihushanye niyo mvugo muri kahise Kamala Harris wewe yijeje ko atacahindutse ko n'ubu acezeye ko ihindagurika ry'ibihe ari ukuri kuhari kandi ko ari kibazo cihutigwa ndetse ko Amerika ibwirizwa kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere bikabangamira igisenge c'isi aha niho Donald Trump amufatira ko ari mahindagu Trump avuga ko anyotewe kuvugana n'uwo yita mugenzi we akamwereka ko yahinduye imvugo mu vyumviro vyose Harris ashira imbere yavyanditse ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi afatiye mu kiganiro kizobahuza itariki 10 z'ukwezi kuza ku 9 Kuva Joe Biden akuyemo akarenge mu kwezi kw'indwi agasigira kibanza Kamala Harris Trump ntiyigeze ahagarika nawe kwifatira mu gahanga uwo bahanganye yanamwagirije ko yagize urukundo rw'abirabure ku mvo za politike aha Kamala Harris ntiyashatse kubivuga ko byinshi ahubwo yihutiye kuja ku kibazo gikurikira abanje kukanyuzamwo ati niko yamira n'indirimbo yiwe ishaje nayo ku ntambara ya Israel hoho ntajye umunwa Harris yavuze ati
As I said then, I say today, Israel had a right, has a right to defend itself, we would.
Nkuko namaze kubishikiriza Israel ikafise uburenganzira bwo kwivuna umwansi ariko ku rundi ruhande abanyapalestina b'inzira karengane baramaze kwicwa dutegerezwa gufundika amasezerano y'amahoro mu biganiro biriko birabera I Doha gucika ubu abahinga ntibarashobora kwerekana ukunzwe kurusha uwundi hagati y'umukandida w'abademokrat Harris n'umurepublikani Trump gusa bavuga ko Harris arusha icyizere Biden bose baracateza amaso co kimwe ku mareta akomeye nka Georgia izo bazojamwa mu kwezi kw'icumi na rimwe ari nako kweza amatora zoberamwo ico bikoze Trump yaragiye kuwa kane uheze muri Michigan Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika
Ijugi ya mika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turabandanya n'ibiganiro vya kano kanya tubandanirize rero ku kiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza hindwi gushikiza hindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani no munsi bahariwe abashimutwa bakaburirwa irengero impuguke z'umuryango wabibumbye zashyize ahagaragara itangazo rihuriweho risaba abarebwa n'icyo kibazo bose gushyira hamwe imbaraga zabo kugira ngo bafashe abashimutwa bakaburirwa irengero kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga cyangwa se ya buri karere kisi mu Rwanda umuryango wa Uziel Ntakirutimana wo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza uramutabariza ushaka kumenya irengero rye hashize icyumweru atwawe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare inkuru irambuye Eric Bagira ubusa
tuganira na madamu Eliana mwarakoze wo mu mudugudu wa Rusororo mu kagari ka Rimbera mu murenge wa Boneza yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'uko kwezi Uyu mugore yatubwiye uko byagenze n'abamutwariye umugabo.
Aje baramujyana ari saa 3 n'igice z'ijoro. Nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere. Batubwira ikintu bamujyaniye. Bageze ku karere turamubura tugera kuri Rebuya ikaze turamubura amakirizo yose twarashatse twarahe.
Yatwawe n'abande se?
Twabonaga ari abantu bambaye bya gisirikare.
Uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we ntakiruta Imana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza hashoboka hose.
Nabanje kujya ku murenge gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira mbonye bitinze ndajya kuri Rebuka yose. Naho Baravamo bagiye gukurikirana bazambwira bose bakambwira ngo bazakurikirana ariko nahamagara ngo ntago bari bamenye irengero basirikare harya muri Mugaba nagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira nahamagara ngo ntago turahamagara ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya saa sita ngo baraza kumbwira na n'ubu
Mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi abaturage baturanye baketseho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu Rutsiro Uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye inkiko zikabimugiraho umwere Ijwi rya Amerika rivugana na bwana Patrick Munyamahoro Muhizi uyobora umurenge wa Boneza yatwemereye ko koko umuryango wa Ntakiruta Imana wamwituye mugezaho ibyishimutwa rye
Kubera ko nubundi yarasanzwe agenda akamara iminsi kugira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka
Ajya yajyaga mu nzego z'umutekano
Oya oya yaragiye Kongo aragaruka kewe naramuvugishije rwose yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho genocide aragenda ariko yarazi ko gihari aragwera aragaruka yagiye nk'inshuro nk'ebyiri ayo makuru rero bayangejejeho nibyo nkirimo shakisha kuri ngo nanjye menye aho ari ariko ntabwo turamenye amakuru ye neza
uyobora umurenge wa Boneza avuga ko Ntakiruta Imana atagizwe umwere ku byaha bya genocide akekwaho ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 rubanza rutaraburanishwa mu mizi
ntabwo ari ukugirwa umwere ntahubwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko yaburanaga ifungwa y'iminsi 30 ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko ntabwo bagiye ofoye ikibazo
Ku ruhande rwa madamu mwarakoze agasaba ko bamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye.
Ikifuzo nuko nyine twebwe twamenye ahantu aherereye tukavuga tuti cyangwa se yarapfuye ibibazo nuko nyine twabuze irengero icyo kibazo twagize ibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari wenda mukambwira.
Ijwi rya Amerika rivugana na Bwana Confiance Ntakirutimana, umwe mu basore babyawe na Uziel Ntakirutimana, yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu Rwanda bamwizezaga kumuha amakuru yaho se umubyara herereye. Mu kiganiro kirambuye Ijwi rya Amerika ryagiranye na Munyamahoro Muhizi Gitifu wa Boneza, biroroshye guhita wumva ko yabazaho umwe mu baturage ayobora aherereye. Aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko.
Ikibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera, kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera banza gukora akazi kabwo? Bo barumva umuntu wawe yarapfuye se, twarabasobanuriye.
None se mubabwira aho aherereye?
None se umuntu uri mu butabera ubwo ikindi wakenera kirenze icyo? Umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo, ariko umuntu umwe, babiri, batatu, barambwiye ngo ni abantu batanu. Naburiya n'abantu batanu nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe, kandi mubona musanzwe muzi, mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano, ni mworoshye. Nje sinari nahari, umuduha umwanya tumushake. Nibyo twari tukirimo rero kumva deja bumva panike yarabaye. Nje nabwe ni nta bacengezi dufite mu gihugu, nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu. Niba baratwawe n'inzego z'umutekano, ni mureke dukurikirane. Ndababwira noneho reka mbaze noneho RIB turaganira na RIB rero mu byukuri niba duha umwanya, ni njyewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha. Unose umuturage ngiye yagenda ngaceceka, nibashira umutima hamwe, niba turekere ikibazo dukurikirane tumenye aho umuntu ari rwose. Umunsi nabimenye nanjye bwanjye nabajyana nzamubereka.
Ku isaha ya saa saba zo ku wa gatatu w'iki cyumweru, Ijwi rya Amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho, bahise badukupiraho telefone badusaba kuboherereza ubutumwa bugufi. Kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho. Ijwi rya Amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Twahamagaye Bwana Thierry Murangira uvugira urwego ntibyadukundira. Uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi ibiri gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka Gasabo, Francisco Saveri Mutuye Mungu waburiwe irengero. Kubw'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika bakunze gutunga agatoki cy'ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abenegihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko, ni ingingo u Rwanda rwamaganira kuri gihe cyose izamuwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva amakuru y'iwanyu mu ntara ku Ijwi rya Amerika. Mu Burundi umwaka w'amashuri uzatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Hirya no hino mu gihugu ababyeyi baregeranya ibikoresho abanyeshuri bakeneye, bamwe ntibiborohera kubera ko ibiciro by'ibikoresho by'ishuri byiyongereye. Abatuye mu kigwati cya Mutambara mu Rumonge baravuga ko ubukene bubugarije butazatuma babona ibikoresho bikenewe. N'inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Turumva tubisenga Imana kubera hariho umuntu yatubwiye ngo n'inyuma yakarabaye ngo Imana irakora, rero tukoresha kwizera.
Uwo ni umwe mu babyeyi bateshejwe izabo n'umwuzure w'ikiyaga Tanganyika, ubakaba aba mu nzu y'ihema ku Mutambara wa Rumonge. Aho yariko yishura umukunzi w'Ijwi rya Amerika ko yihebuye ko atazoshobora kuronka ibikoresho by'abana biwe buca batangura ishure. Ico gihe yari kumwe n'umwana wiwe yiga mu mwaka wa gatatu. Afise abandi babiri, umwe yiga mu w'indwi, uwundi mu w'umunani. Yasiguye uko ubuzima bwifashe muri kino gihe umwaka w'ishure wimirije gutangura.
Ubyo tuhabaye no kuri tuhabaye ku kibazo kinini, inzara, ubukene, eka nta kuntu mbona urumvagira twibereyeho ku bw'Imana gusa yonyine.
Ubwo bukene nabwo buterwa n'uko abo bateshejwe izabo n'umwuzure wa Tanganyika ataho barimo bafise, ntibadandaza kandi nta myuga yobatunga bariko bararangura. Naho borima babanje gukebesha ntibaharonka. Uyu mukenyezi yari yabajije bamwishura bati:
"N'ubu nyanitse saha nariko mbaza uwundi mukenyezi ngaha ndamubaza nti wewe wabaye ino muraturangira aho twoseka naho ba mu bikazi dufume turima yampakaniye tunaze ntaho menyereye tuhakura mwanda ntawe uhaduha."
Tubajije ukugene bariko baritegurira kurungika abana ku ishure, uyu mukenyezi afise abana bane biga yagize ati:
"Katse nta na kimwe bakatse ntavyo numva mu mutwi wanze kuko hata kwitegurira ikintu ububona n'ikintu intambwe ugeze ko none kugera uno munsi yo ntambwe zewe ntayo mbona kuko no kujya n'ikibazo n'isita nta kundi rero zewe numva menga ndiko ndavyitegurira kuko navuze nti ivyo Imana izokora nivyo nyene nivyo tuzoyakira
nabana b'abanyeshure baba muri ico kigwati bari mu mwiheburo uyu nuwiga mu mwaka wa gatanu w'ishure shingiro
nacyo nditegura kubona amakaye ndabona na birato na uniforme ndabona abavyeyi bagiye kubirondera sizi ko bazobironka
bamwe muri abo babyeyi barizeye ko Imana izobafasha bakaronka ababaha ibikoresho by'ishure abandi nabo bati tuzoba turabagurira amakaye abiri bongere ko ayo bakoresheje mu mwaka uheze agisigaranye impapuro nkeyi uwundi mubyeyi we ntabona uko azobigenza
nihagera gutangura amasoro atana kimwe bafise no kwicara muhira nta kuwundi kandi abana nabo bagaca bakuraho ingeso mbi kuyerera kwangara kubera batagiye kwisure
uburongoye komine ya Rumonge Auguste Minani amenyesha ko ikibazo cy'abo babyeyi basaba gufashwa kugira ngo bashobore kurungika abana babo ku ishuri akizi yizeza abo babyeyi ko batazoronka ibikoresho babihawe n'amashyirahamwe komine izobasahiriza ariko aratanga impanuro kubahora bahabwa ibikoresho by'abanyeshuri
twashimeka cyane dusaba abenegihugu ko iyo bahawe amakaye kuri we yakoresha kuyaha abana kugira ngo baje kwiga ntibasubire twabonye umwaka uheze aho wacyo usanga bajya kuyadandaza hakuyashyira abana bakabona umuntu hawe amakaye n'ishyirahamwe iri i akaza gusaba irindi shyirahamwe bakabigira nk'urudandazwe iyo ngendo rero mbi turasaba ko itosubira kubonekeza uyu mwaka
ku isoko nkuru ya Rumonge ibiciro by'amakaye biteye umwihebura ababyeyi ko batazoshobora kugura amakaye akwiye abana bose bari mu mashure uyu ni umwe twahuriye aho bagurisha amakaye
ibiciro by'amakaye byaraduze cyane ku rugero rwo hejuru ahubwo birateye n'ubwoba turiko turabyitegereza twumva agahinda umwe karaduhindanye n'abanyeshuri bagiye kuja ku ishuri muri uno mwaka byatubereye ikibazo rwose bikomeye ngaruka nuko tubona abana benshi bamwe bamwe nk'abadafise amanota meza umenga tuzobagabanya tubakuremo ku ishuri hasigare twigisha bo tubona bafise amanota meza
aho ku isoko mu Rumonge ikaye y'impapuro ijana yahora igugwa amafaranga ibihumbi bibiri mu mwaka uheze ubigeze ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu iy'impapuro mirongo itandatu ubigugwa ibihumbi bibiri kandi mu mwaka uheze itarenze amafaranga igihumbi n'amajana abiri y'amarundi iyo duga ry'ibiciro abadandaza basigura ko riva ku itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ubukene bw'ibitoro bituma kwiyunguruza no kunguruza ibyo uranguye biduga
ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo
ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku ijwi rya Amerika
Muntara ya Kivu ya Ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abagore bahunze intambara baturuka muri za territoires za Masisi na Nyiragongo bahishemo gukora ubuhinzi kugira ngo bashobore kwitunga bishyize hamwe abaturage babaha amasambu umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimishukani bakomera yarabasuye
Aha turi ni muri groupe ya Rusayo ibarizwa muri sheferi ya Bukumu muri territoire ya Nyiragongo aka gace kari muri tumwe tugize territoire gatunzwe n'ubuhinzi butandukanye burimo ibirayi ibishyimbo imyumbati bijumba n'ibigori muri aka gace kandi hakorerwa ubworozi butandukanye burimo bw'ingurube ihene n'intama inka zo ziracyari nke cyane ugereranyije n'andi matungo yorowe ahangaha aka gace kandi kazengurutswe n'ubwinshi bw'inkambi dore ko nariho wabarizwa inkambi ya Rusayo icumbikiye impunzi ziganjemo izaturutse muri territoire ya Masisi n'igice kimwe cya territoire ya Nyiragongo ubwo twazamukaga twerekeza muri aka gace twagiye duhura n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu mirima guhinga ababiganje mu impunzi uyu ni madamu Rahabuka Hindo impunzi yaturutse ishasha mu territoire ya Masisi dusanze yikoreye umutwaro w'ibiti by'imyumbati
nimenda kushamba
Ubu njyewe ngiye guhinga nk'uko bibona nikoreye ibiti by'imyumbati nshaka kugira ngo ndebe ko umuryango wanjye wabaho neza kuko kwicara mu nkambi ntacyo bimaze ubu ningerayo ndatangira akazi impamvu mpishemo kwikorera ibiti by'imyumbati ni ukubera ko isombe nazo zisigaye zarahenze muri Goma ubwo rero ibi biramfasha njyewe kuko iwacu ntitukigerayo tena tukiagira twasanze itsinda ry'abagore bahunze intambara barimo guhinga abandi batera imbuto
abo banyekongo kazi bavuga ko bahisemo gukora ubuhinzi nyuma yo gusanga ubuzima bumeze nabi mu nkambi z'impunzi cyane ko batakibona ubufasha buturutse kuri leta ya Kongo n'abaterankunga batandukanye
twebwe hano tureba turi impunzi twabonye ubuzima bubaye bubi mu nkambi duhitamo kwishyira hamwe tukora ubuhinzi twaraje aha ngaha muri Nyiragongo dusaba abaturage basanzwe bafite imirima baduha ku mirima nk'uko ubibona aha ngaha turahinga imihoko ibijumba ibishyimbo ndetse n'ibigori ibyo byose rero tubikora kugira ngo imiryango yacu ibeho neza ubuhunzi nibwo bwatumye dutekereza dutyo twabonye turambiwe imfashanyo kandi nazo zitazira ku gihe niho twahisemo kwishyira hamwe ngo duhinge ibi twabikoze kugira ngo turebe ko twabona n'amafaranga make yo gufasha imiryango yacu
aba bavuga ko kuva aho bafatiye icyemezo cyo kuva mu nkambi bagakoresha amaboko mu gutunga imiryango yabo batagitega amaboko ku mfashanyo iva ku miryango itegamiye kuri leta nubwo barimo kugerageza kwiteza imbere bavuga ko bagikeneye ubufasha butandukanye buturutse kuri leta n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kugerageza kurwanya inzara mu nkambi z'impunzi barasaba leta kwita ku kibazo cy'umutekano bagasubira iwabo mu cyaro kuko barambiwe ubuzima bwo guhunga
sasa tunateseka tunaomba msaada ku bakuru
byo nubwo turi gukora ubu buhinzi ariko tubayeho nabi cyane kuko nta wishimira kuba mu nkambi z'impunzi niyo mpamvu dusaba ubuyobozi n'inzego zose za leta ngo zidufashe wenda zirebe kuzagarura umutekano wacu ariko mu gihe tugitegereje ku mutekano ugaruka barebe uko badufasha ubu buhinzi bwacu bugende neza nibyo natwe turababaye cyane kubona dukora ubuhinzi reba nawe ahanga turi guhinga ni kumabuye nubwo turimo kubikora ariko ntabwo twishimye inzara niye bidutera ubwo rero nimba kudufasha batabishoboye bagarura umutekano wacu
batusaidie kwanza banyamanzishe bile
nubwo hari amatsinda yishize hamwe mu gukora ubuhinzi hari bamwe mu mpunzi batabonye uburyo biyungana bagenzi babo mu matsinda kubera ko batabashije kubona igishoro kimwe n'abandi ababo icyo bakora ni ugukorera ku mibyizi ya buri munsi bagahahira ingo zabo uyu ni Mukamana Ronia umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hafi 70 tumusanze ahingana bagenzi be
hano ndi gukorera abandi kugira ngo ndebe ko nabona utwo kurya kuko turi guteseka mu nkambi ntacyo turi gufata turi impunzi kugira ngo turye nuko twakorera abandi niho turi kubona utwo kurya twaburebure natwo tutaduhagije ariko tukabona bwacu
burya Amerika yagerageje kumenya nimba hari icyo ubuyobozi bukora mu gufasha aba bagore ariko ntibyadukundiye Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umushumba gito akuragirira inka mu manga umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Ijwi rya Amerika nino ngaha duce tuba turabangiriye igice cya mbere c'ibiganiro n'amakuru vya kino gitondo mwari mwabiteguriye mwongera mu bishikirizwa na Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha twari kumwe mu hinga bw'ivyuma reka tubikebanure tubifuriza kubandanya muranirwa mu manyi no mu vyanyu nitwasize mwenyene twasigaranye bagenzi bacu bo mu kiganiro c'umuziki kugira ngo babasusurutse biciye mu ndirimbo zitandukanye ahanje turaza kongera amakuru igihe c'isa 12 ku mugoroba n'amakuru ngiye kubategurira aza kwayibanze kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini ariko nayo zobagezweho ico gihe ijyane no kwisi mu kurindira muranikwe